mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Tugenekezo rya mbere ukwezi kwa gatanu kwa 2017 mwiriwe neza nshuti mutanguye inondwi nshasha ya kuno kwezi gushasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya
tobera intahe ibona ku bantu bose bagishwa ko bafise umugarama cakubiri muri kino gihugu cy'u Burundi akamenya yuko ari imbuto mbi twobaye niho neza dushobora kurondera ibidushira hamwe.
Uyu ni mushinga ntahe Jean Nepo Bironkwa umwe mu banyeshuri mu iseminari nto y'Ibuta yacitse ku icumu mu bwicanyi bwakorewe bagenzi we mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajanicenda na mirongo icenda n'indwi bazira kwanka kwivangura ubwoko. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho no musi Uburundi buriko burahimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi userukira urunani mpuzamasendika asaba leta gutunganya inama rukokoma mu gisata c'uburimyi n'ubworozi turaza kubigaruka ko handi hato. Ariko imbere y'izo nkuru zose nememba nze ndabwire muri make ko abasirikare b'Ufaransa batangaje kuri uno w'Imana ko bisha abagwanyi barenga 20 bo muri Mali hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Burkina Faso. Abategetsi mu gisirikare c'Ubufaransa hamwe n'abavyiboneye bavuga ko ico gitero cakozwe n'indege hamwe n'abasirikare barwanira ku butaka mu ishamba ryo mu ntara ya Sahel. Abasirikare b'Abafaransa barenga 3,500 nibo bari mu bihugu vya Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania na Nigeria aho bariko barwanya intagondwa z'aba Islam. Indongozi z'abayisilamu n'abakristo bari bakoraniye muri Misiri mu nama mpuzamakungu y'amahoro muri nondwi irangiye baramiriye kure abakora iterabwoba babikitse nyuma y'idini. Papa Francisco mu rugendo rw'amasaha 27 yamaze muri ico gihugu yarahagronkeye akaryo ko kugira ico ashikirije muri iyo nama aho yabwiye abo bakuru b'amadini ko bafise uruhara runini mu kwigisha amahoro. Ako kamo ko guharanira amahoro gatewe mu gihe leta ya Misiri igeramiwe n'ibikorwa by'iterabwoba bitera vyongera mu izina ngaya Sinai. Imihari itari mike y'abagwanyi irimo yitirira umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ni igenzura ikirere kitari gito c'iyo ntara ya Sinai ihana urubibe n'intara ya Gaza na Israeli kandi ifise intwaro yisangije. Kuno mugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ku munsi wa gatandatu yaratumiye mugenzi we wa Philippines Rodrigo Duterte kuzogendera Amerika mu gihe amakungu yamiriza Duterte kubwicanyi akorera abadandaza ibyayura mutwe mu bihugu mu gihugu ciwe. Ibiro vya Perezida Donald Trump vyisigura bivuga ko ivyo ari bito cane ugeranije no kwiyegereza abagenzi mu karere kazi yabumva kumwe kibazo ca Korea ya Ruguru. Ivyo biro bibandanya bivuga ko kuba abantu rero bababeza canke babi atari vyo biza imbere igikomeye nuko ngo twokumva kumwe ibiko bibera muri Korea ya Ruguru. Ni mu gihe mu mwaka uheze Ban Ki-moon yahoze arongoye ONU yavuze ko Duterte akora ubwicanyi ndengerabutungane kandi abangamiye ubuzima bwa kiremwa muntu ahamaze kwirahira abarenga 600,000 bagirizwa kudandaza ibyayura mutwe. Nchuti z'ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene muratwumva muce kuri FM yacu 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu harimo kino kiganiro iwanyu mu ntara ni kuri internet y'ijwi rya Amerika ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Amafoto y'inkuru tuba twakoze muyasanga kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongire ngire mwiriwe ndanabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi u Burundi rero buriko burahimbaza co kimwe n'amakungu yose harimo n'igihugu c'u Rwanda umunsi wahariwe akazi n'abakozi umukuru inama nkenguza amateka y'u Burundi Reveriano Ndikuriyo yifatikanije n'abanyagihugu ba commune Bugabira mu guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi commune Bugabira iri mu ntara ya Kirundo ibirori rero uko biriko biragenda biko bikurikirwa n'umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze turi kumwe kuri telefone mwiriwe Jean Bosco n'umunsi mukuru mwiza aga telefone ka Bosco ntigakunze ariko ndi kumwe na Eloge Eloge mwiriwe n'umunsi mukuru mwiza
amarane gabyane nanda ukwifurije
urakoze cyane imbere ko nyuma ko duca tuja mu Kirundo userukira runa n'impuzo amasendika asaba leta gutunganya inama rukokoma mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kuko arico ngo gitunza abarundi benshi hari ibindi woserukira amasendika yoba yashikirije no mose
Ibyo atoka amatendeka byane yana sabye yuko abanyishure ba kaminuza y'u Burundi bafunzwe borekurwa kugira ngo icuka gisubire kibe kiza kuri kaminuza y'u Burundi yana sabye kandi yuko leta y'u Burundi yoshyira amategeko agenga cya gisata bita informele cy'abantu bakora cyane cyane uru rudandazwa rutaba rubunzwi n'amategeko nk'aba badameze amabarabara n'abandi leta asaba yuko yoshyiraho amategeko abagenga kugira ngo batezwe imbere kurusha kandi ikindi yanasabye ni uko leta yagerageza amasendika y'abakozi naho ba mu mashyirahamwe y'abigenga abafigiza amasendika y'abakozi bakubahizwa mu byo basaba kuko yatanze uburorero bwa hamwe hamwe baburabujwe kandi ariko basaba ibyerekeye akazi barekurirwa n'amategeko muri make ni ibyo basabye
ego Eloge ukwitije amaso ngaho mu gisagara cya Bujumbura n'umunsi mukuru ubona abakozi bitabiriye
mu gisagara cya Bujumbura sino kubesha ngo hari ahantu henshi naroye niko nkurikira aya majambo ariko abugirwa mu ntara y'amakamba ahagiye umukuru w'igihugu uye Nkurunziza ariko utembereye ukaraba mu mabarabara urabona ko hari abantu bari bafite imyambaro bajyagana ku kibuga cyitiriwe Muganoza bikorwa Gasore aho nyine habereye ibirori
uratubwiye ko uri kurakurikirana amajambo harimo n'igi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije iki muri bikuru bikuru
umukuru w'igihugu yashikirije cyane ko iterambere ry'igihugu ridashobora kubaho ridafatiye ku mico n'imigenzo myiza iranga igihugu nk'uko rero ikivugo cy'umwaka ari iterambere rirama rifatiye gisunga ineza y'imiryango hamwe n'igihugu ni ukuvuga yuko umukuru w'igihugu yavuze hanini yuko abantu bagaruka novuga nti ku mico ya kera ku miryango aho yavuze imiryango buravye ku bantu bafise igisekuruza kimwe turetse kuvuga ngo umuryango ugizwe n'umushingantahe n'umugabo n'umukenyezi n'abana gusa ariko umuryango muri rusange aho usangamo imiryango y'abahanza abagiye n'ibindi abantu bategereza kusubira kugarukako
urakoze cyane gose Eloge wirika neza turaza kongera tukwikore ko handi hato kugira ngo uze kuduha ivyinshi iyo nkuru uri kurakurikirana.
Urakoze nawe.
Mu Kirundo naho ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze Jean Bosco mwiriwe kandi n'umunsi mukuru mwiza w'akazi.
Mwiriwe cyane Diane nanje ndakwifurije umunsi mukuru mwiza w'abakoze n'akazi.
Ivyo birori biriko bibera ngaho mu ntara ya Kirundo uretse umukuru w'inama nkenguza amateka Reveriano Ndikuriyo abandi babihagarikiye nibandi.
Ego umukuru w'inama nshinga amateka Reveriano Ndikuriyo yagendanye n'umushikiranganji w'ubutungane umufasoni Emero Laurentine Kanyana asanzwe ari n'umuhetsi w'intara ya Kirundo ni ukuvuga bamwe twita abapare cyangwa abamarene b'intara ko babivuga ngaha mu Burundi abandi bari kumwe bagendanye nawe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka bose batowe mu ntara ya Kirundo tutibagiye na buramatari w'intara ya Kirundo abo rero bakaba ibirori ku rwego rw'intara byahimbarijwe muri komine ya Bugabira ku kibuga cyaho cy'umupira w'amaguru cyaho ibugabira
abakozi b'ibugabira n'abakozi muri rusange bo mu ntara ya Kirundo basabiki
ego waserukiye abakozi mu ijambo ryiwe yashikirije ikibazo cyari cyane uno munsi kubijyanye n'ibitoro hamwe n'isukari bavuze yuko basabye ko leta yogerageza ibishoboka byose igitoro kikaboneka kuko uno munsi abanyagihugu biriko birabagora kuyinguruza cyane ivyo bikaba bituma amatike aduga cyane ndetse bakavuga yuko biriko bira ari ibintu bimwe ari kimwe mu bintu biriko biratuma abanyagihugu badashobora gutera imbere nkuko bagerageje kuraba n'ingene baba ariko barakora baravuga yuko igitoro kituma badatera imbere.
Ego Jean Bosco mukuru w'inama nshingamateka hari ico yabwiye abanyagihugu muri make.
Muri make umukuru w'inama nshingamateka yagumye agaruka cyane ku ijambo ryo gushyira imbere ibikorwa ndetse akaba yabwiye abanyabugabira n'abarundi bose ndetse n'abanyakirundo yuko ibihugu bitunze byashoboye gushika ku iterambere byabanje gukena n'abakabavuze yuko abarundi bose bakuye amaboko mu mpuzu bagakora ko bashobora kuva mu bukene abarundi barimo ndetse akaba yavuze yuko n'abariko baragerageza kwima ifashanye u Burundi bavuga barindiriye ko byari badosubira kuzibasaba akaba yavuze yuko ariho abo bantu bashobora kubikurako.
Jean Bosco ndarurinze urakoze cyane gose kuri ivyo vyose utubariye ubandanye ubera ijisho ijwi rya Amerika ngaho mu Kirundo nawe turongera tuguhamagare.
Murakoze.
Ijwi rya Amerika ibuta mu ntara ya Bururi mutwumva kuri FM 104.3. Naina bice ku masonga nkitangura kuri no wa mungu imyaka 20 yari rumanye neza abana b'abanyeshure 40 ho mu seminari nto yibuta mu ntara ya Bururi bagandaguwe bunyamaswa n'umugwi w'abagwanyi wagwanya leta y'ico gihe uwo mugwi wabishe ubasanze aho bari mu buraro bwabo ubasaba kwivangura abahutu bakaje kwabo abatutsi na bukwabo ariko baranana bati dufira urukundo nibanga. Nyuma y'iyo myaka yose abavyeyi ico kimwe n'abarukotse ku icumu basaba umuco kuvyabaye. Umunyamakuru wacu wa Yves Irankunda ejo yanyarukiye ahabereye ivyo birori vyo kwibuka abamaratiri babuta.
Ibirori vyatanguwe igihe cy'isaha zine z'umurango n'umugigwa wo guhezagira imva hakoreshejwe amazi bivugwa ko ahezagiye. Ivyo birori vyitabwe n'isinzi ry'abantu abato n'abakuze baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu eka n'abanyamahanga bari bavyitabiriye. Umwanya w'agacerere bafashe wo kwibuka abo bana watumye bamwe bagira umubabaro aho wabonako amosoza atembera hakaba n'abaturukishije amarira. Inyuma y'uyo mugigwa baciye binjira mu isengero iruhande y'izomva guhereza inkuka y'imisa. Urongoye igisabisho Patiri Savin Sabiraguha agereranya urupfu rw'aba bana n'umurimyi yarimye agatera imbuto maze agateba kuronka umwimbu. Mu nyuma amaze kwimbura akaja mu kanyamuneza gushika naho ububabare yagize n'amagogwa atakivyibuka. Aha akaba yariko aremesha abavyeyi babuza abo bana babaye umwimbu w'urukundo hamwe n'ikimenyetso cyo kudahemukiranira.
Nibaza yuko ashobora kuba ibintu nk'ibi ashobora kuba kubatanga maringanye nawe abantu yose ntabwo nabaje kuzikura nzabe n'ibyo byari bibabake nta mwizero kandi ubutumwa bubaka ikibazo ariko turabe kuzibatora ibyo bye abantu kenza tukava hirya no hino twese dusengere mu butwari bw'abantu.
Ariko nubwo biruko abavyeyi baburiye kuri no seminare basaba ko ukuri kotohozwa kukaja ahabona gucyo bikabafasha kurekurira abagandaguye abo bana.
Yene ndamwibutse ndababara kwe ndi kwarose udusikako no munsi ndukuri ndanezewe cyane ndahimba ico nsaba ndumuvyeyi nsaba yuko bafasha mugabo ntanabinipfuza ngo abo bisabo bana banze ngo nibibuko nibigerente. Oya Imana nibababarire umuntu abaye mu binte woba mubi
tubasaba yuko nk'aba bijejwe boca ba tuje imbere kandi bona yuko ntabuze je nyene tugashobora kuza gukenguruka iby'Imana yaduha yatubiri
no ku ruhande rw'abanyeshure bacitse ku icumu barasaba ko ukuri koja habona ku rupfugwa bagenzi babo ariko kandi bafise umubabaro uko nubu hacibonekeza abantu bacicana bahorana amacakubiri ayariyo yose. Umwe muri abo banyeshure bacitse ku icumu akaba narongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abiyemeje kubera umuco abandi ariryo Lumière du Monde Jean Nepo Bironkwa ahanura avuga ati
byagaragaye ko twashoboye kuguma hamwe ariko iki ni kimenyetso kibindi cyerekana ko kino gihugu cyacu cigije mu rwanko rwinshi gushika naho abantu kandi arabantu bakubaga gukora ibintu nk'ibi cobera intahe ibona ku bantu bose bagishwa ko bafise umugira w'amacakubiri muri kino gihugu cy'u Burundi akamenya yuko ari imbuto mbi twobaye niho neza dushobora kurondera ibidushira hamwe.
Indongozi diseminari yibuta zico gihe aba bana bagandagurwa zivuga ko muri bino bihe u Burundi burimwo vya politike ugutanga ikigongwe arico cyonyene cotanga ishusho nziza y'umwumvikano ivyo Patiri Zakaria Bukuru akabivuga afatiye ku biganiro biriko biraba hagati y'abarundi.
Cyabaye ngahe buta nta muntu atabitsa amakungu yose arabivuga cyo navuga no muntu batweretse inzira yonyene ishobora gukiza abarundi no kuvukana. Mana yadusangije u Burundi ngo tuvukaniremwo aho kuburyaniramwo. Amahoro azoboneka mu Burundi kandi azoca mu biganiro. Amahoro iterambere ririmo umuvukano ntibirimo kwicana. Nta gicumuro kitabiri kigonga cyane cyane.
Twibutse ko aba bana bibuta bishwe mu ijoro ry'uwa 30 ndamukiza mu 1997. Amakuru dukura mu barezi b'iyo seminare yibuta yemeza ko abo bana bazize ko banse kwigabura bakurikije amoko yabo nk'uko bari ko babisaga n'imigwi y'abagwanyi b'ico gihe yagwanya leta. Ivyo bikaba byatumye bafatwa nk'abamaratiri bivuze umuvukano na bugingo nkungu. Mu seminare y'ibuta mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi ry'Amerika.
Harakoze Alain Yves Irankunda bari barongoye seminari ico gihe basavye rero bashimitse ko leta y'u Burundi yokwemera igakorana n'ababuze badasize inyuma barokotse kugira ngo ukuri kumenyekane kuko kubwizo ndongozi y'iyo seminare abakoze ako kabi bazwi abavyeyi babuze baneguye ko atanumwe mubari muri leta y'u Burundi yaje kubafata mu mugongo muri ico gihe bariko bibuka imyaka 20 iheze babuze ibibondo vyabo. Ikiganiro ni wanyu mu ntara turaja no mu makambi kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'induta mu gihugu cya Tanzania barafise ababaserukira ni impunzi zine zatowe biciye mu matora na kanyamuneza rero mu mpunzi z'abarundi kuko gushika ubu bavuga ko batahura baronka abo batuma ibyo bafise nk'ingorane. Umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo akurira induta aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Amatora yatangijwe n'igisabisho cyo gusaba Imana kugira byose bigende neza. Abatora bari abakuru b'amazone n'abakuru b'amavirage bose hamwe bari 295. Mu gutora umwe wese yabwirizwa gutora abakandida babiri umugabo n'umugore. Abitoza nabo bari 25 muri bo abagore bari 5.
Abitoza rero bahejeje kwidondora bavuga n'ico bazomarira impunzi. Amatora nyezina yarabaye ariko akaba yabaye maremare harimo impari nyinshi. mugihe yatanguye isaha zitanu mu gitondo yagiye guhera isaha cumi ku muhingamo ni ukuvuga ko yamaze amasaha hafi atandatu nyuma yaho ariko umugwi w'abantu cumi wari washinzwe gutunganya ayo matora warahebye uratangaza ibyavuyemo
tubabwire ngene amatora yagenze uwa mbere yabaye ziniragira
Kirisiya abatuwe rero guserukira impunzi babaye bane sinibagira Christian Mutesi Kurusumu Hatungimana Marcelina hamwe rero na Hussein Abubakar sinibagira Christian akaba ariwe yabaye uwa mbere yatowe ku majwi 179 naho biruko abo bane bose bazoba banganya ububasha ariko abatwara amazone bakavuga ko HCR izoshobora gutora babiri muri abo bazohora baserukira impunzi mu manama akomakomeye ku izina ry'umurwi waruhejeje gutorwa Hussein Abubakar yarashikirije ijambo ryo gushima
twagira dushime ku intambwe ya mbere dute ubwa mbere ndashimiye cyane rwo mu mutima abantu bagize komisiyo kugeza amatora muri amashyi bafashe mu rugabo barakwisoka mu runo aho twatwateje n'imitego guhera ejo tuzi yuko amatora atazogira iki atazoba n'abantu bari baje kujyajanya barimo n'abantu bari baje kwiba barimo nakoze amakomisiyo yakoze igikorwa gikomeye yatangura irerekana ko gutora
icyo gihe kari akanyamuneza ku mpunzi
nezerewe nuko tuteye inzego zigiye ziserukira mu bibazo byacu ibibazo twari dufise ni nke gahohotero ibibazo by'ifungurwa abantu inzara yari ibishe ku byerekeye imfungurwa zari nke
none ntimwahora muronka w'umuturi ibibazo byanyu
aho twabitura hose nta n'umwe yagera twaka ibibazo ni ukuvuga abo dutoye ndibaza ko ari bo bari baruserukira mu bibazo by'iwacu by'impunzi
by'ukuri ayo matora twatoye neza kandi twayatoye tubishaka kuko mu minsi yose tuba tumaze nga mu nkambi ya Nduta nta nzego nkuru zari ziganze inkambi kimbere zaraserukira impunzi twari bwaronke uko biri kose nabo twatoye ndazi yuko ari ncabwenge ko biri kose tugiye kuronka karusho mbere gasumba nako twari dufise mu minsi irengana
murizeye neza ko aba mutoye bazoshikana ibyiyumviro byanyu
ku by'ukuri ko ukuntu twamutoye twamutoye amajwi menshi kandi twabatoye tunezerewe ndazi neza ibibazo twari dufise ko bagiye kubaho bigiye kugabanuka
imyaka ibiri ikaba yariko yegereza iyo kambi yuguruwe ariko atabuserukira impunzi mu kambi yose ahari tubamenyeshe ko ikambi ya Nduta irimo impunzi z'abarundi za baba 130 rero se niyo ngabo Nduta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika
tukirero mu makambi impunzi z'abarundi zikorera ishamwe rya Recupère Relais Communautaire pour la Protection des Enfants litangaza ko hari intambwe ikomeye ryateye mu gukingira uburenganzira bw'abana biciye mu mahimiriza muravyumva vyinshi mu nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje rya Amerika mu Rusenda
nyuma yaho eseri ishiriyeho itegeko ribuza abakozi bakorera amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda gukundana n'abagore b'abarundi cyangwa kubashakira mu nkambi bamwe mu bagore bo muri iyi nkambi bari basanzwe bakundana n'abagabo b'abakongomani batangaza ko iyi ngingo bafatiye abagabo bakundana itabaguye neza kuko bazabura amafaranga bari basanzwe bahabwa n'abo bagabo dore ko abenshi muri abo bagore batangaza ko ari abapfakazi
twaje ngaha mu nkambi tutagira abagabo kuba tutagira abagabo rero aha mu nkambi katanga itegeko ngo ntihagire umugore n'umwe ari mu nkambi atagira umugabo yabo umupfakazi yabo utaje afite umugabo ngo akundane n'umukozi wa rewe umukozi wa hasere akora muri ikambi ariko natwe biro tugora bitugora gute none rero ikintu kitugora ngiki abarundi bakagira ifite inango ntidukundane abagore b'abarundi ntibakundane n'abakongomani nabo bakongomani nibo bakozi ba hasere kandi nibo baronka akanote none wewe umurundi azokwankira gukundana n'umukongomani gute nawe ntaho yo gukunda ntacazogufasha mu buzima kuko mwese mujya bimwe mutunzwe na ya haseri imwe mutunzwe na kwa gupokera muteza amaboko none azoba muri bimwe muteza amaboko byo kubagaburira na ya sabune ni iki mwimwe azoronkamwe ibyo gufashisha nawe ariko wa mukozi ari ngaha azoba avuye iwabo kure aje gukorera ino avuga ati hajya reka ndabe umuntu afasha kugira ngo hijya yejo ya mafaranga ndayace agusigiye namakeye ukifashisha ukarira babana nimba yo guhagatahe ukifasha ukifasha muri bwa buzima kuko ase radupokeza ibintu byose mugana azoguha amavuta yo kwisiga nayaguha ntagwa kagatenge ngo wambare nakaguha aguha ifungurwa akaguha hasera akaguha ni sabune akaguha ni ico cyo cyose cyudumiya inda mugabo nakudumiya kubyambagwa nagufasha ngo aguhikana mbiri nagufasha ngo hava guha bya birato nta kintu nakimwe nta namavuta yo kwisiga none wumva ibyo bintu turabona rero ko batubangamiye
icakoze aba bagore ntibemezanye n'abavuga yuko iri tegeko ryashizweho kubera ingeso imaze iminsi igaragara muri inkambi yo guca inyuma abagabo bashakanye bakaja guharikwa mu gikongomani
arabagore bafise abagabo babo n'abatabagira bafakazi kimwe na kimwe kandi na wa mugabo mukoze gukurondera arakubaza ufise umugabo ateka nawe mfise ati baza mu ivirage yose ni wayumva ko mfise umugabo wihebere mugabo ukumva ko ta mugabo mfise umufasha nazi ndamukeneye nawe basambuza numwe
ariko kibazo abagabo banyu ni baje kubivuga bakavuga ati abakozi bakorera mu nkambi nibo badukwaye abagabo
uyu mugabo agiye kuvuga bahamagaza umugore wiwe bakamutoteza na wa mugabo bari kumwe bakundanye
ariko kandi abagabo b'abarundi bari kuja babivuga bafite ifitina kuko abagore b'abarundi kazi ntibari ko babakunda kuko ntacho bafise babaha bakaca bagira ifitina bakaza baje kurega ngo aba bagore bariko banka bakundana n'abakozi bo mu nkambi ugasanga biri kubakwegera babakura mu kazi
uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko utashatse ko tuvuga amazina ye asangiye ingingo yo kubuza abakozi bakorera amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda gukundana n'abagore bo mu nkambi itoroshe kugegwaho nk'uko babyifuza kuko hari abagore basohoka inkambi bakaja gushaka abagabo hanze y'inkambi aha akabatanga urugero rw'umugore wiwe
hari igihe musanga mu nzira nkamubaza wowe uturutse uturute akambwira ngo ndurutse mu kibemwe nawe ugende ushaka abagore ngo ejo bundi sinaguhaye igihumbi ngende nawe ushaka umugore usambane ibyo bikanderisha ngabo nkareba ni kubita imuhira birangwa kandi hano mu nkambi birabujijwe kurwana baragufunga wewe urwanye n'umugore barakufunga umugore akurwanye ntibamufunga
Ndikumana Arcade n'umunyamujyango w'ishyirahamwe ry'incyabwenge zo mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko iri tegeko batari bakwiriye kugitirira abagabo b'abarundi ko aribo batumye rishigwaho ahubwo ko ryatangajwe mu nama yahuje impunzi z'abarundi n'uhagarariye biro ya SR y'Ibukavu muri uku kwezi kwa kane gushize
itegeko ryavuye ku mukuru wa SR arongoye Ibukavu yaje kutugirisha inama atanga itegeko yuko ukeneye umugore namba numubembe akeneye umugore w'umurundi mu nkambi yuko bategerezwa kuja kwandikwa kandi bagahita bava mu nkambi akamujana inyuma y'inkambi abakozi bariko bakora bakoze ibyo bintu nyene bakagumiza abo bakozi mu nkambi bakagumiza abo bagore mu nkambi bariko babakura mu kazi kuberita ariko itegeko ryasohotse iribivuga
tumenyeshe yuko abagabo b'abakongomani bakunda gushaka abagore mu nkambi yo mu Rusenda kubera ko nta nkwano basabwa iyo bashatse abagore muri iyi nkambi baratse ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste ngabo dusabe rero imbabazi abariko bumviriza ijwi rya Amerika murumvise yuko inkuru y'ico amashirama atandukanye yamariye abaharanira gateka k'abana atari yo mwakurikiye ariko nyabuna mwariko mukurikirana inkuru yerekeye abapfasoni bo mu kambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Congo biyamiriza itegeko rya RCR ishami rya ONU gitaha impunzi ribuza aba kongomani bari mu mashirahamwe atandukanye akorera mu ikambi ya Rusenda kugira imigenderanire yo gukundana n'abarundikazi bahungiye muri iyo kambi ya Rusenda akaba ari nunga rero duce tusozerera ikiganiro cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndayibutse muri make yuko uno munsi Burundi buriko burahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi nk'uko ibindi bihugu byose biriko birabikora umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Reveriano Ndikuriyo yifatikanije n'abanyagihugu ba commune Bugabira mu ntara ya Kirundo ico basavye nuko igitoro n'agasukari byosubira kuboneka nayo userukiruna n'impuza amasendika asaba leta gutunganya inama rukokoma mu gisata c'uburinyi n'ubworozi kuko ngo arico gitunze abarundi benshi ejo imyaka 20 yari inumanye neza abana banyeshuye 40 yo mu seminari ya Buta bagandaguye bunyamaswa impande zompi zisaba umuco kuvyabaye yakoze Innocent Kimenyi na ingénieur bashikanye amajwi ayiwanyu Diane na hazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira ukwezi kwiza kwa gatanu n'indwi nziza.